SBS Radio.
Nongeye kubaha ikaze mwebwe mwese muriko muradukurikirana ini SBS mu Kirundi. Nitwa Jean Paul Amede, kaze ku biganiro byacu dushishikara kubategurira. SBS mushobora kuyumva biciye ku buhinga ngurukana bumenyi, wandika sbs.com/au akarongo gahitamye Kirundi, cyangwa ukajya kuri Facebook urondeye SBS Kirundi uratubona. Aho usanze ukura podcast zawe ari kuri Spotify, iTunes, Google Play, eka mbere n'ahandi. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi rero n'abateguriki, nivyo ngiye kubashikiriza. Kaze sbs.com.au. Murakoze rero mwebwe mwese mushishikara kwifadikanya natwe, nkuko narinda yabwiye rero ko mu kiganiro cy'uno munsi ndi kumwe n'umushitsi uno munsi rero mu kiganiro cyacu. Ariko imbere yuko rero dutangura kuyaga n'umushitsi wacu muri iki kiganiro, murazi yuko umwaka wose urarangiye, urenga ko ikiza canke indwara ya corona virus imenyekanye canke ishizwe mu ngwara z'ivyaduka. Iyo ngwara reka bimaze kwirahira canke gutwara ubuzima bw'abatari bake, canco imbere rukaba gwara nabonetse. Aho rero muri Australia twashatse kumenya mbega abantu bagwiyumvira kuri kugo rucanco, twashobe kuyaga nabake kugira ngo mushobore gutahura nuko ugo rucanco muri Australia. Ubushakashatsi bwerekana yuko abantu ngo bagera ku 200,000 ngo aribo bari kuza baracandagwa ku munsi. Ukamenya yuko ugo rucanco rutaratangura gutangwa, Australia yari yavuze yuko ishobora kuzohora icandaga abashika 60,000 ku munsi. Ndi kumwe na Kamikazi Berenice, twashatse kumenya mbega ugo rucanco nawe mu gihe iyo batararufata yorufata canke ntiyorufata n'icyumviro ciwe uko aza kugishikiriza. Ndaguhaye ikaze ku murongo wa telefone, Kamikazi Berenice.
Amahoro Amete, urakoze cyane.
Murakoze rero, ikibazo ni kimwe, mbega runo rucanco, hariho urucanco rwa Pfizer hamwe na AstraZeneca, muri zo zose na wewe ugo rucanco uwo rufata ntago uwo kwakira?
So je kubwanje ndibaza yuko ntihagera yuko dusabwa yuko tugwiteza no munsi, ntibarabinsaba nibaze ko tugwiteza, ariko sinovuga ngo tugwiteza kwa Pfizer cyangwa AstraZeneca, mugabo no munsi twazi ko bari kubatera zose. Je nere kubwanje urucanco tugwiteza.
Berenice, ndagushimiye cyane ku kanyu duhaye.
Urakoze cyane Ahmed.
Nuko rero inyuma y'uwo mukenyezi Kamikazi Berenice twarashoboye kuyaga n'uwundi atashimye ko yivuga mu mazina, nawe tumwumvirize. Ndabahaye ikaze mu kiganiro cyacu.
Murakoze cyane Amede.
Ego, mwebwe urucanco rwa coronavirus murano magingo aho leta ya Australia irikiragerageza kurushikiriza mu banyagihugu benshi bagwakire inabahamagarira kugwakira, mwebwe muhagaze hehe muri aka kanya tuvugana?
Muri aka kanya tuvugana ku giti cyanjye, hano muri South Australia batangiye kwitanga vaccine, ariko nkanjye ndi umusupport waka ura n'abantu bari bafite ibibazo ku buryo bibaye na ngombwa twe baduteka ko turufata, ariko urabizi ko hano nta agwara duteka kurufata. Ariko nkanjye ku giti cyanjye mbona ko atari ngombwa, nibaza ko ni narufata nzarufata nyuma, kuko muri state yacu ntago twigeze tugira ibibazo birenze cyane bya corona ku buryo umuntu yakwihutira gufata urwo rukingo.
Mugabo ahantu ukora canke ubuzi akazi usanzwe ukora ni mu bantu ba mbere bari mu rugero rwa mbere bazofata ugo rucanco, mbere banavuga yuko n'abakozi baho bazohora barufatira aho nyene bariko barakora. Wewe rero nk'ubu nibaza kukubwira ko bakwiye kugucandaga, uzovyanka uzocuhe bakazi bizoca bigenda gute?
Kugeza ubu ngubu nta mpamvu nimwe mfite navuga uti mpebye akazi kuko ntashaka gukingirwa, nibaza ko ari no kunyungu zanje no kuzabandi. Ariko iyo ndebye ibibazo bya corona uko yaje aho yagiye n'inkingo ziri gushakishwa hirya no hino, iyo nkoze research yanjye mbona yuko ntago numva ko ndi convinced yuko uru rukingo ruri genuine. Hari igihe mu ma research yagiye ahita hari ukuntu bajya batanga inkingo nyinshi kera ugasanga bigeraga ku bantu, ugasanga nyuma baravuze uti uru rukingo rufite ibibazo ubwo bagatangira no gutanga izindi nkingo kugira ngo zipfubye rwa rukingo batanze. Ndibaza ari aho byagiye biba ubwo rero muri situation yacu hano, kuko mbona ko nta emergency hari, nibaza ko njyewe naba ndetse ntago byihutirwa kuri njyewe. Ni byiza kwicungira, ariko bamvuga uti umwaka ushize turi muri kano kazi tukorana n'abantu benshi batandukanye, tukaba nta bibazo twahuye nabyo. Sinibaza ko ubu ngubu ariho hari ibibazo, igihe muri state yacu nta na case nimwe ihari.
Ndabashimiye cyane.
Murakoze cyane.
Inyuma y'uwo rero twahejeje kuvugana nawe, twasubiye kuja hariya muri Victoria, ni muri Shepparton. Uwo turiko turayaga nawe ni Providence Tuyizere, nawe turi kumwe ku murongo wa telefone kugira ngo ashobore kutubwira ibijanye nuko yo kwakira ugo rucanco canke togwakira. Providence hiyo muri Shepparton muri Victoria, ndabahaye ikaze mu kiganiro.
Okay.
Nuko bariko baratumviriza mumenye yuko intara ya Victoria ni imwe mu ntara zishobora kuba zarasinzikaye. Turi kumwe na Providence Tuyizere, ndamubaza mbese Providence muri izi nchancho Australia iri kuratanga, wewe uzorutorwa rucanco mu gihe utarashikirwa canke ntaguzo kwakira?
So jewe ko yari kuvuga ukuri, ibyo bintu by'i vaccine je yaba ari uburenganzira bw'iwanje sindo bitora.
Kubera
ningene byaje kandi ibintu by'i corona ningene byose byatanguye, umva jewe ko I don't feel comfortable.
Ni umva unyumva utagwikiwe gufata ugo rucanco?
Yeah, kubera babigize too fast.
Ubona ko vyihuse rero wewe?
Yeah, vyihuse cyane, kandi ntibakubwire ibirimwo, kandi bavuga ngo urwaye amugapfa na government niyo shobora kugufasha ntacyo bakugirira.
Nibaza ko leta idashobora kwemera yuko itanga urucanco rubangamira canke rusinzikaza ubuzima bw'abanyagihugu bawe.
Yeah, ibyo nazo ndabyumva. Kwa na leta nibakubwira byose bagira, nibatubwira byose barabagira, ntabwo ari bone bakoreje vaccine. Nabo kuba nabone bayigura ahandi hantu.
Mugabo urazi ko mu kwigura bavuze yuko leta yavuze yuko hariho igisata kijejwe kubisuzuma cyitwa TGA gitegerezwa kuzoraba ku ingene itekewe, ingene iyo miti yakozwe kugira ngo bashobore kuyitanga. Nibaza ko ibyo byose byo byarakurikijwe kugira iyo miti ishike ngaha bana bone ko ikwiye gutangwa.
Ibyo byose nabyumva, lakini urabye neza kila vaccine yose bamaze gukora sinzi imyaka, lakini ndumva ngo ntibaraba bazirekura adi badirabye neza, kandi ivyo navyo bigatwara nk'imyaka ibiri bako barayiraba neza ningene imeze, barabaye testinga nk'imyaka ibiri yose bako barayipima n'abantu bakaraba ningene how it's gonna affect them,
ingene izo bagira kwingaruka.
Sasa inayo ya COVID yaje too fast.
Wewe rero ufite ikibazo ko yihuse.
Yihuse kandi ntibakubwira ibi birimwo. Cyane ngo ndiyumva je kweli. Sinashobora kutoranya vaccine kweli.
Ndagushimiye cyane Providence Tuyizere. Nuko rero uyo yari Providence Tuyizere, murakoze. Kubadufatiye rero muri kino kiganiro ni SBS mu Kirundi, nitwa Jean Paul Amedeni Zigama, ndi kumwe kandi ku murongo wa telefone na Redempta Ashimwe. Nawewe ikibazo ni cya kindi. Redempta Ashimwe, ndaguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Redempta Ashimwe, ikibazo ni kimwe, ni kukubaza wewe runo rucanco rwa yaba AstraZeneca canke Pfizer, n'urucanco nawe ubona yuko uzotora canke uzokwiteza canke ntaguzokwiteza?
Uzokwiteza urukingo kubera ko urabye sise famiye hanze, kandi COVID ije yono ni ibintu byinshi, so abantu bose bikingije kongera gusubira muri normal life,
mu buzima busanzwe.
Ubuzima busanzwe, yes.
Kuri wewe rero bagutebeje ahubwo ati ni bampeje ndagwiteze.
literally baza neza niwashaka
ego
na mukuru wanje yari kingije hashize nk'imisi ke nibuka ryari
ubikoze kubera ko mukuru wawe abikoze cyane kubera ko ubona ko ari ngombwa ko utegereza kubikora mu gukingira abandi bantu mu kibano
ni ngombwa kwikingiza kwa kurabye twikingize polio n'izindi ndwara zose kubera iki tutakukingiza
Ingi. Ndagushimiye cyane Redempta Ashimwe.
Thank you, Rafael.
Nuko rero Redempta Ashimwe ndagushimiye akaba ari nawe arangirije kino kiganiro twariko turabashikiriza ibyumviro bitandukanye by'abantu ko bazokwakira ugo rucanco mu gihe bazoshikirwa ibyumviro bashikirije muravyumva kandi ibyumviro byashikirijwe nabene kubivuga ntibi sigura ko ari byo byumviro bya SBS mu Kirundi murakoze yari Jean Paul Amede naho ubutaha mu kindi kiganiro nk'iki kwabashimye kino kiganiro urashobora kugisangiza abandi bye bye
urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutereshaja application ya SBS radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya arigo sbs.com/au/ugahetamye radio app